Hii ni Radio Ijwi ya Amerika. Radio Ijwi ya Amerika isanganira i Washington DC mu Kirundi mu Kinyarwanda mu Burundi mutwumvira ku mirongo migufi ya shortwave ku metero 19 no ku metero 22 mu Rwanda turi kuri FM 104.3. Mushobora no kudushikira kuri Facebook na YouTube kuri radio yacu no kuri site yacu www.akaburungu radio yacu vewa.akaburungu.com. Muri kumwe na Frederic Nkundikije
na Eugenia Makankusi, turabaramukije mwese kandi tubahaye ikaze mu makuru yacu yo kuri uyu mugoroba.
Mu Burundi ku nshuro ya mbere amenyesha makuru bane b'ikinyamakuru cigenga iwacu bumvirijwe mu ntahe y'icese imbere ya sentare nkuru y'intara ya Bubanza. Maitre Clement Leta Irakiza avuga ko yizeye ko sentare izobambika izera.
Twasiguye bihagije, turerekana icyo amategeko avuga. Turizera rero yuko umucamanza azofata ingingo ibereye idushimisha, na cyane cyane ko twizeye ko azobeza.
Uyo ni Maître Clément Leta Irakiza.
U Rwanda rwakiriye ubutumwa bwa Uganda ariko buracyari mu ibanga hagati y'abaperezida bombi.
Mu gihugu cya Sudani abantu 47 baciriwe urubanza rwo gupfa kubera ibyaha bagirizwa byo kuboreza igufa no kwica umunyagihugu yari mu myiyerekano yo kwiyamiza ubutegetsi.
Inaha muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika muri Leta ya Texas abantu babiri baraye biciwe muri kiliziya aho barimo gusenga.
Igisirikare cya Leta Zunze Ubumwe za Amerika cyakoze ibitero by'indege ku murwi w'abagwanyi bashigikiwe n'igihugu cya Iran icamo 25.
Muri Mozambique ho abahoze ari abarwanyi ba Renamo barahakana ibyaha ko baregwa ku bitero bashinjwa. Izi nkuru hamwe n'izindi twabateguriye turazigaruka ku buryo burambuye mu kanya mugume hafi ya radio yanyu. Amakuru tuyahereye mu Rwanda, aho ibiro by'umukuru w'igihugu cy'u Rwanda Village Urugwiro kuri uyu ku cyumweru byatangaje ko Perezida Paul Kagame yakiriye ubutumwa butasanzwe bwoherejwe na Perezida wa Uganda Yoweri Museveni. Amuzaniye rero yohereje intumwa idasanzwe yari muzaniye ubwo butumwa ku bihugu byombi. Ku rukuta rwa Twitter Village Urugwiro yanditse ko Perezida Kagame yakiriye mu biro bye bwana Adonia Yebare amuzaniye ubutumwa yahawe na Perezida Museveni kuri uyu munsi w'icyumweru aho nejo tariki 29 y'ukwezi kwa 12. Uyu hasanzwe ari ambasaderi wa Uganda mu muryango w'abibumbye. Nta byinshi byatangajwe kuri ubutumwa uretse kuvuga ko burebana n'ibihugu byombi. Mu kiganiro yahaye Ijwi rya Amerika mu nyamabanga wa Leta muri Ministeri y'Ububanyi n'Amahanga n'Ubutwererane ushinzwe ibibazo bya Afurika y'Iburasirazuba, bwana Olivier Nduhungirehe yavuze ko atazi ibikubiye muri ubwo butumwa. Yavuze ko nta makuru yandi ahari uretse ubwo butumwa bwa bwana Ayebere yarazaniye Perezida Kagame abuhawe na Perezida wa Uganda Kaguta Museveni. Yavuze ko ubwo butumwa buguma hagati y'abaperezida bombi hataragera ko bushyirwa mu itangazo. Ibi bibaye mu gihe ibintu bikomeje kuba bibi hagati y'ibihugu bituranye. U Rwanda rushinja Uganda gucumbikira no gutera inkunga abashaka guhirika ubutegetsi bw'u Rwanda. Uganda nayo ishinja u Rwanda kuvogera bya hato na hato ubusugire bwayo, cyane cyane mu bikorwa by'ubutasi. Kuva mu mpera rero z'ukwezi kwa kabiri uyu mwaka wa 2019, u Rwanda rwagiriye inama abanyarwanda kudakora ingendo muri Uganda. Ubucuruzi kandi hagati y'ibihugu byombi bwarahagaze.
Sentare yo mu gihugu cya Sudani uyu munsi kuwa mbere yaciye urubanza rwo kwicwa abantu 77 bari mu nzego z'umutekano bagiriwe n'ivyaha byo kuboreza igufa hamwe no kwica umuntu yapfunzwe yari mu bagize uruhara mu myiyerekano. Iyo ni imyiyerekano yabaye mu ntango z'uyu mwaka yo kwiyamiriza ubutegetsi bwa Perezida Omar al-Bashir yatwaye icyo gihugu mu gihe kirekire. Urupfu rw'uyu mugabo Ahmed al-Kair yari umwigisha rwashitse igihe yari mu ibohero mu kwezi kwa kabiri, nirwo kandi rwahaye ingufu abanyagihugu zo kugarariza ubutegetsi bwa Perezida Bashir yahavuye akurwa n'abasirikare. Urwo rubanza rwabaye uyu munsi kwa mbere rushobora kunguruzwa, nirwo rubanza rwa mbere rusomwe rwerekeye ubwicanyi bwabaye igihe cy'imyerekano yo kwiyemeza ubutegetsi bwa Bashir. Ala Kayira hamwe yari yahagaritswe kwigenekezo rya 31 y'ukwezi kwa mbere hanyuma itaba umuremyi haheze iminsi ibiri. Icyo gihe abapolisi bari bavuze ko ataruhara abagize mu rupfu rwiwe. Yamara umucamanza yasumye urwo rubanza uyu munsi kwa mbere yavuze ko Al Kayir yakubiswe akongera akaborezwa igufa kandi ku rupfu rwiwe ari ingaruka z'uko kuntu yafashwe unyamaswa.
Inaha muri Amerika muri leta Texas abantu babiri bitabye imana uwa gatatu harakomereka bikomeye barasiwe mu misa muri kiliziya hafi y'umujyi wa Fort Worth muri iyo leta ya Texas ejo ku cyumweru. Umukuru wa polisi muri icyo gice cy'igihugu kiganjemo abazungu JP Bevering yavuze ko abasengeraga mu kiliziya ya West Freeway Church of Christ barashe uwo mugabo wari ufite imbunda baramwica. Uko byagenze byerekanywe kuri YouTube. Guverineri wa leta ya Texas yavuze ko aho abantu basengera ari ahantu hagombye kubaho. Yaboneyeho umwanya wo gushimira abakristo bihutiye kubuza uwo mugabo gukomeza kurasa bakaba bararengeye ubuzima bwa benshi. Yabivuze kuri Twitter yongeraho ko yifatanije n'imiryango yabuze abayo biturutse ku gikorwa yise urugomo rwa shitani. Dukomereje noneho muri Mozambique ishyaka ritavuga rumwe n'ubutegetsi rirahakana ibitero riregwa ko ryagabye ku muhanda wa gari ya moshi byahitanye abantu 10. Abagabo bitwaje intwaro bateye imodoka za bus zari ku muhanda n'amakamyo kuri uwo muhanda munini w'imodoka zihuta majyaruguru zijya mu majyepfo zari zigeze hagati mu gihugu ahiganje abatavuga rumwe n'ubutegetsi. Guverinoma mu cyumweru gishize yatangaje ko ishobora gutegura itsinda ry'abasirikare bo guherekeza imodoka kuri uwo muhanda. Yamaganiye ibyo bitero kuri Renamo, iri shyaka ryahoze ari umutwe w'abarwanyi. Cyakora umuyobozi wa Renamo Osufo Momade mu kiganiro itsinda yoboye ritigeze risubira mu bushyamirane bukoreshwamo intwaro. Momade yahamije ko abahoze ari abasirikare ba Renamo badasohoka mu bigo byabo muri iki gihe bategereje gusubizwa mu buzima busanzwe. Yategeye guverinoma gushyiraho komisiyo y'iperereza yo kuzamenya inkomoko y'ibyo bitero n'ababikoze. Ibyo bitero rero byabaye nyuma y'amatora rusange yo mu kwa 10. Perezida Philippe Nyusi w'ishyaka Frelimo yegukanyemo insinzi y'indi manda y'imyaka 5. Iryo tora ryateje ibibazo bikomeye mu masezerano y'amahoro hagati ya Frelimo na Renamo. Intambara zayo mu 1976 kugeza mu 1992 zisasiye miliyoni y'abantu.
Iradio ijwi rya Amerika mu kirundi n'ikinyarwanda tubibutse ko mu Burundi twumvikana ku mirongo migufi ya shortwave ku metero 19 no ku metero 22 naho mu Rwanda ni kuri FM 104.3.
Tumenyeshwa turi no kuri Facebook no kuri YouTube ijambo ni VOA radio yacu. Mwadusanga kandi no ku rubuga rwacu rwa internet kuri www.radioyacuvoa.com. Mukanya turajya mu karere k'ibiyaga bigari bya Afrika.
Aya makuru tuyatangwe ku Burundi yaho ku nshuro ya mbere amenyesha makuru bane b'ikinyamakuru cigenga iwacu bumvirijwe mu ntahe icese imbere ya sentari nkuru intara ya Bubanza bafungiwemo kuva bafatwa kuwa 22 ukwezi kw'icumi muri uyu mwaka. Abamenyesha makuru baregwa gufashanya n'abashatse guhungabanya umutekano w'igihugu. Ni inkuru ya Eloge Burikaneza umenyesha makuru w'ijwi ry'Amerika i Nairobi mu gihugu cya Kenya.
Anya sindirubusa Christine Kamikazi yajide Harerimana na Terence Mozenzi bashitse imbere ya sentare nkuru y'intara ya Bubanza bari mu myambaro y'icyatsi kibisi y'abanyororo mu Burundi. Batangwe kumvirizwa nk'igihe cy'isaha 5:20 z'agatondo. Umushoferi wabo Adolphe Masabarakiza bafatanywe kuwa 22 ukwezi kw'icumi uyu mwaka we yarengutse yidegembya kuko sentare ya Ntahangwa mu buraruko bw'umugwa mukuru w'ubutunzi Bujumbura mu kwezi guheze yamutezuriye. Lagishika nkuko bari kuri sentare nkuru ya bubanza babibwijwe ya Amerika amenyesha makuru babonetse bakeye mu maso banaganira na bagenzi babo bari baje kubashyigikira no kubaremesha mu rukiko kwa ari batanu uyu munsi umushyikiriza manza wa Republika yabasabiye igihano cy'umunyoro w'imyaka 15 no kubuzwa uburenganzira bwo gutora canke kwitoza mu kiringo cy'imyaka 5 nta byemezo byinshi yerekanye kiretse ubutumwa umwe muri bo yandikiranye n'undi umenyesha makuru mugenzi we basa n'abatebura naho muri ubwo butumwa bagiriza abakozi bayo wacu abona mu gufashanya n'abagwanyi abagirizwa hamwe n'abashingwa manza babo bamweretse ubundi bwinshi bandikiraniye n'abandi bantu batandukanye harimo n'umuvugizi w'igisirikare cyo Burundi bari kwamusaba kugica avuze ku gitero bari baroye gukora ku inkuru muri komine Musigati intara ya Bubanza abakozi b'ikinyamakuru wacu bariko bunganirwa n'abashingwa manza batatu intahejeje gusasa umwe muri abo bashingwa manza Maître Clément Leterakiza yabwiye amenyesha makuru bari bahari umwizera afise
kuburana urubanza kwa umunyesha bakuru bane n'umushoferi wabo twariko turaruburana mu idonido mu byukuri turiko turaraba ukuntu imburano zagenze twahawe umwanya ukwiye warano ngo intahe yagerageje gutanga umwanya ku mpande zose bamenyesha makuru umushoferi wabo barisigura natwe turabunganira mu by'amategeko hanyuma twasiguye bihagije turerekana icyo amategeko avuga turizera rero yuko umucamanza azofata ingingo ibereye idushimisha na cyane cyane ko twizeye ko azobeza ko dufatiye umushyikiriza amanza agera ashyikiriza nibyo twaseguye twabonye ko sentare yanyuzwe nicyo bituma tuvuga duti turafise icyizere gikomeye cyane ko azokwetsa
mundu weheze umukuru w'igihugu yagarutse kuri dosiye y'amenyesha makuru bayi wacu twisunze bwizwa nshingiro n'ukuntu inzego z'ubutungane zikora akazi karagabuwe umukuru w'igihugu ashaka umucamanza mukuru nta burenganzira afise bwo kwinjira mu rubanza rutaracika nico gituma twobasaba kurondera abavoka baburane rucike vuba nibatashima bazokunguruza muri ico gihe ngiye kwitambika mu ndinganizo z'ubutungane mba ndiko ndonona vya bindi bitubwigenge bw'ubutungane kandi amateka bitubuza twetuza kuza nk'umucamanza mukuru iyi manza zacitse atayungururizo rikihari niko president Pierre Nkurunziza yavuze yishura ku kibazo cy'umenyesha makuru yashaka kumenya niba adashobora kubatezurira nk'umucamanza mukuru umukuru w'igihugu yongeye ko nubwo hari impamvu zatumye abamenyesha makuru bayi wacu bafatwa bagafungwa badafunzwe kugira ngo bakandamizwe abanyamakuru b'ikinyamakuru cigenga iwacu n'umushoferi wabo bari bafatiwe muri komine Musigati intara ya Bubanza mu burengero bw'u Burundi ku muhingamo w'itariki ya 22 ukwezi kw'icumi uyu mwaka bari kwarondera amakuru ku mugwi w'abantu bitwaje ibigwanisho wari waciye mu makomine ya Bubanza harimo Musigati ujuturuka muri Kivu y'umanuko muri Republika ya Demokrasi ya Kongo utuma abanyagihugu bahunga imihana yabo umuharwanya leta ya Burundi Red Tabara ufite ibirindiro aho muri Kivu y'umanuko mu buseruko bwa Kongo wahavuye wemanga ko babonetse bafite ibigwanisho arabagwanyi babo igipolisi ariko cyatangaje ko bari bateye barabagize ba nabi kandi ko bagera ku 14 bapfuye ni nko bakoresha zirafatwa imijyango itari mike y'uburenganzira bwa kiremwa muntu n'ihaniro bwigenge bw'amenyesha makuru yari yamirije ifungwa rya amenyesha makuru eka n'abanyepolitike mu bihugu bya rutura nk'abashinga amateka bumwe bwa buraya 38 n'umwe mu bajejwe ibibazo bya Afrika muri Kongere ya Amerika niko kuko ariko nubwo biri uko kuri uyu wa mbere nta baserukira ibihugu n'amashyirahamwe mpuzamakungu babonetse bubanza nk'uko mu myaka iheze mu gihe hari imanza z'abamenyesha makuru n'impirimbanyi bari bakunze gufata ingendo baja kuzumviriza mbere n'izabera kure nko mu ntara ya Cankuzo mu buseruko bw'u Burundi hafi y'umupaka ico gihugu gihana na Tanzania intumwa z'amambasade n'imiryango itandukanye harimo ibiro by'igisata ca ONU kigejwe ateye akazi na muntu zatekejwe na leta mu mpera z'ukwa kabiri uyu mwaka inyuma y'imyaka 24 vyabimaze bikorera mu Burundi zarajayo Eroje uri kaneza ijwi rya Amerika.
Eroje uri kaneza urakoze tunyarukiye noneho mu Rwanda aho urwego rw'igihugu rushinzwe imfungwa n'abagororwa rutangaza ko rukibangamiwe n'ikibazo cy'ubucucike bw'abanyururu mu magereza. Ruravuga ko ku bufatanye n'izindi nzego rugerageza gushakira umuti iki kibazo. Ni mu kiganiro bahaye itangazamakuru kuri uyu wa mbere umunyamakuru w'ijwi rya Amerika Eric Bagirubusa yakurikiranye icyo kiganiro.
Kimwe mu bibazo bikunze kuvugwa mu bihe bitandukanye ko byugarije amagereza mu Rwanda ni ikijyanye n'ubucucike bw'abanyururu mu magereza. Iki kibazo na n'ubu urwego rw'igihugu rushinzwe imfungwa n'abagororwa ruremeza ko kigihari ariko ngo rufatanyije n'inzego bwite za leta ikibazo kiragenda gikemuka. urwego rw'igihugu rushinzwe imfungwa n'abagororwa mu Rwanda mu kiganiro rwahaye itangazamakuru kuri uyu wa mbere rwavuze ko ku bufatanye n'izindi nzego bagerageza kwagura inyubako zifungiwemo abanyururu ariko ngo biboneka ko bidatanga igisubizo kirambye ku kibazo gihari. Komiseri mukuru w'urwego rw'igihugu rushinzwe imfungwa n'abagororwa General George Rwigamba avuga ko hari izindi ngamba zo guhangana n'iki kibazo cy'ubucucike mu magereza, muri zo ngo harimo no kwigisha abanyarwanda bakareka gukomeza gukora ibyaha.
Gusa hari ibindi bitekerezwa birimo gutanga imbabazi cyangwa se gusaba imbabazi abantu bagafungurwa by'agateganyo biteganywa n'inkiko. Ibyo ngibyo nta nubwo ari netwebwe n'iby'RCS. Igihano nsimbura gifungo mu itegeko hashyizweho yuko n'abantu ngira ngo bazajya batanga za fine bituma umuntu atanga amande kurusha kujya mu gufungwa. Nibimara kunozwa bizakurikirwa.
General Rwigamba yanavuze ko mu gukomeza guhangana n'iki kibazo cy'ubucucike mu magereza mu Rwanda, urwego akuriye rufatanyije na Minisiteri y'Ubutabera bari mu mushinga utaranozwa wo gukoresha udukomo dukozwe mu buryo bw'ikoranabuhanga bazajya bambika abakekwaho ibyaha cyangwa abo byamaze guhama, ku buryo uwazaba akambaye aho hazaba ari hose hazaba hazwi. Mu magereza haravuga ikibazo cy'ubucucike bw'abahafungiwe, mu gihe n'umubare w'abacungagereza babarindira umutekano nawe ukiri yanga. Byose buhoro buhoro ngo bazagenda babibonera umuti. General Rwigamba:
abacungagereza nk'uko mubizi baracyari bake, bufite abagera ku 2400 barengaho gake. Igihe bacunga abagororwa bagera ku 74,000 murumva yuko iyo resho ikiri hasi. Iyo turebye resho dusanga turi ariko turakora ku buryo mu gihe kiri imbere uriya mubare ushobora kugabanyuka, kubera yuko aho mwabonye twashyiriyeho ishuri ryigisha abacungagereza kandi na leta ikabiduteramo inkunga ikaduhagije yo kongera abakozi. Ubu turimo turahugura abakozi bashya bagera kuri 600 baziyongera kuri bariya bandi bo dufite, ku buryo umubare w'umucungagereza ku bagororwa uzabaho mutoya.
Kugeza ubu mu magereza yose uko ari 13 mu gihugu harabarurwa abafungwa n'abagororwa bagera mu 74,000 barindirwa umutekano n'abacungagereza basagaho 2400. Bivuze ko mu mibare itangwa n'urwego rushinzwe imfungwa n'abagororwa igaragaza ko byibura umucungagereza umwe arinda abafungwa 30, mu gihe byibura mu bipimo mpuzamahanga umucungagereza umwe akuye kubarinda abafungwa bari hagati ya 7-10. U Rwanda narwo rukavuga ko byibura mu minsi iri imbere rwazaba ruri ku mucungagereza umwe arinda byibura abafungwa 20. Ku bibazo by'abahuzi ibitsina babisangiye bizwi nk'ubutinganyi bwakunze kuvugwa mu magereza, urwego rushinzwe imfungwa n'abagororwa mu Rwanda ruratangaza ko rwasanze hari bamwe bageraga mu magereza bakabaho basa n'abafite ubuzima bwihariye. Urwego rw'imfungwa n'abagororwa ruvuga ko mu kugerageza gukemura iki kibazo rwahisemo kujya rububakira bakarara mu gihogere ku buryo nta wugira umwihari kudaseza. Urwego rw'igihugu rushinzwe imfungwa n'abagororwa rwatsembeye abanyamakuru ko bitabaho. Umwe mu bakunze kuvuga ko kubitwa muri gereza bikabije ni umunyamakuru Bwana Robert Mugabe. Urwego rushinzwe imfungwa n'abagororwa mu Rwanda rwavuze ko nta wakora iyicarubozo uwo ari we wese muri gereza, rukavuga ko uwamenyekana muri ibyo bikorwa yabihanirwa. Gusa ijwi rya Amerika mu bihe bitandukanye yakunze guhabwa amakuru n'abafungwa ndetse n'imiryango yabo ko bakorerwa iyicarubozo muri gereza, na cyane cyane muri gereza ya Nyarugenge iri Mageragere. Ku kireba abanyururu batoroka, ababishinzwe barabarura 3 batorotse muri uyu mwaka wa 2019, bikarangira bamwe muri bo bishwe barashwe muri uwo mugambi wo gutoroka. Haranabarurwa abandi 7 bari mu mirimo nsimbura gifungo izwi nka tije bagatoroka, ariko batatungo bakaza kugarurwa n'inzego z'umutekano. Bagira ubusajwi rya Amerika.
Abana bashika ku 13,370 impunzi z'Abarundi nibo batagira uburyo bwo gutangura ishure mu bisagara bitandukanye by'u Rwanda mu ntango z'umwaka uza 2022. Ibyo bitigiri bitangwa n'abaserukira izo mpunzi nyuma y'amatohoza baherutse gukora. N'inkuru ya Pierre Clavere, n'inkuru umenyesha makuru w'ijwi rya Amerika i Kigali mu Rwanda.
Kugira ngo akamo k'impunzi kagire nguvu maze ijwi ryabo naryo kanye by'u Rwanda, bagiye hamwe bagirurana n'ibise College des Representants des Réfugiés Burundais CREB mu mfonyapfunyo y'Igifaransa. Mu rwandiko rwabo babwira bagira neza hamwe n'Abarundi baba mu makungu muri diaspora ko muri iminsi mikuru irangiza umwaka bwo kwibuka bagacikisha ko utwo bafashisha abana b'impunzi batiga canke bahevye amashuri kubera kubura uburyo. ugoruna nimo matoho za ruheru se gukora guaharuje abanyeshuri barenga igihumbi n'amajana atatu na mirongo irindwi bakeneye imfashanyo yihutigwa y'amafaranga n'ibikoresho by'ishuri. Muri abo harimo abarenga amajana ane na mirongo itanu bo mu mashuri mato mato, hafi amajana abiri na mirongo itanu bo mu mashuri yisumbuye, hamwe n'ababa amajana indwi bo muri za kaminuza. Atagikozwe abo baserukira impunzi z'abarundi i Kigali mu turere twa Huye, Muhanga, Rubavu, Bugesera no mu nkambi ya Mahama bavuga ko ubwo rwaruka rwose rutazohunyuza ikirenge mu ishuri kubera ubukene buri mu miryango yabo. Patrice Ntadohoka atwara urwo runani agaserukira n'impunzi ziba i Kigali atanga akarorero ko muri uyu mwaka w'ishuri uheze w'ibihumbi bibiri na cumi n'icyenda abana hafi amajana atanu bahevye ishuri kubera ubukene.
Tumaze iminsi tuyumvira ingene abanyeshuri impunzi bari mu bice bitandukanye by'igihugu cy'u Rwanda bafashwa bakiga. Ni naryo tangazo mwabonye twarashoboye gusinya tugakwiragiza mu bagenzi inshuti n'abagenzi ngo turabe ko bafasha. Hanyuma ku kibazo mwambajije cyerekeye abana boba bataciga, hariho mirongo itatu na batandatu bahebye kwiga rwose kubera babuze amafaranga y'ishuri, hakaba n'abandi mirongo itandatu n'icyenda batashe badahawe amanota kubera guherana. Aho ni mu kuzerekeye abiga mu mashuri makuru bari mu ndaro cyane cyane, hakaba kandi n'abanyeshuri biga muri kaminuza zitandukanye bashika amajana atatu na mirongo ine n'umwe bahebye kubera kubura uburyo bwo kwishyura.
Icyo kibazo kiraraje ishinga ababyeyi batari bake nk'uyu abo mu karere ka Huye asaba ko akamo kabo kokumvigwa kugira ngo abana babo ntibahebe amashuri.
Bariho nyine cyane bagiye guheba amashuri, par exemple nk'abana babo Oriance bisaba amafaranga menshi, hari umuntu atabata kintu na kimwe akora uba wicaye mu rugo, cyangwa nubwo ubukuru akantu ukaba ucuruza nk'inyanya cyangwa amakara ntiyovanwa amafaranga ngo uniforme minervare ibikoresho by'umwana byose. Ni ukuvuga ngo hari abana benshi nyine batazoja ku mashuri bazobireka bakaguma mu rugo batabonye ubufasha.
Ubu nawe afise abana biga mu mashuri yisumbuye asaba ishyirahamwe mpuzamakungu hashtag gita impunzi kwibuka n'abahungiye mu bisagara kuko nabo nyene ari bantu nikora.
Abana biragoye cyane ko tubaronka ko turi impunzi, kugira umuntu aronke ibikoresho by'ishuri yongera aronke n'ibiharage by'umwana biragoye kose. Kubera nk'ubu twe turi ngahanye tubitwa ko turi aba impunzi zo mu muji hase nta kintu ifasha n'imiburiburi, umuvyeyi agapfuma yirukanga arondera utwo duharage tw'umwana, mugabo twarose umuntu ashobora kudufasha akaturihira minervare y'umwana akatwishira n'amakaye no uniforme y'umwana. Nukuri mwamukoze mugerageje mukatondera udutera inkunga.
Vincent Sabira wo muri urwo runani club rw'abaserukira impunzi z'abarundi mu ntara y'amajepfo y'u Rwanda avuga ko uwo rwaruka ari bwo Burundi bwejo kandi ko ari bwo ruzokubaka igihugu. Kuri we gufasha abo bana kwiga ni nko kubaka igihugu.
Hari habusanga ta mikoro, hari habana usanga bari impfuvyi, ababa impfuvyi kubera magume turimwo, turashobora kubona abana bamwe mu kirundi tufategira chefu cha ruguru, no kuvuga ngo niyo babaye ngaho gasanga batsindaro ku misanira by'imiryango y'abanyarwanda, cyangwa gasanga hari nk'umuntu areze umwana kubera ko azi yuko se wiwe cyangwa nyina we bari bazinanye Burundi, ariko gasanga nk'umuvyeyi ntakiriho. Aha rero dutera kamo umugira neza wese yumva ko hari icyo yofasha abana, nkuko twamye tubivuga kuva na kera narindi burya nibo Burundi bwejo. Aha turi ngaha kwifuza igihugu cyiza mugabo bizova mu bikorwa byiza twakoze haba ngaha canke mu ndero twahaye abana. Abana baca ubwenge, igihugu cyubakwa n'incabwenge. Ikirundi barabivuga ati isorosoro igwiri yija, uwozana ijana undi akazana amajana abiri ahikaye imwe ibubonetse kandi ikaye imwe ikora umwaka wose. Urabona nk'umubyeyi afise nk'abana nka batatu bagomba kurungika muri interna ku gice kimwe ugasanga bari kwa mwaka nk'ibihumbi nk'ijana na mirongo itanu, naho yo yarashoboye kuba zarafundikanye gashobora kurya gashobora kuronka uko afungura ku munsi ku munsi. Iyo haje ikintu kimusaba amafaranga nk'ayabonekeye rimwe kuvyukuri n'ibintu bigoye.
Amafaranga akenewe yose hamwe yababa imiliyoni amajana umunani na mirongo ine y'amafaranga y'u Rwanda n'ayarenga ibihumbi amajana icenda na bibiri vy'amadolari ya Amerika. Ikigega co kwegeranya izo mfashanyo carashizweho mu bajejwe kubwikurikirana, harimo n'abarundi baba mu makungu muri diaspora. Pierre Clavier Niyonkuru, Kigali, kubw'Ijwi ry'Amerika.
Pierre Claver, urakoze kuri inkuru. Tuve mu Rwanda tujya muri Tanzania, aho zimwe mu mpunzi z'abarundi zahungiye mu nkambi ya Mutendiri zinubira ko amwe mashyirahamwe hatoranya mu gutanga imfashanyo, abandi ibinubira ko batabona aho batura ingorane zabo muri village batuyemo. Umunyamakuru w'ijwi rya Amerika aho mu gihugu cya Tanzania James Jovin yagiye mu nkambi ya Mutenderi aganira n'izo mpunzi.
Bamwe mu bahaye ikiganiro cy'i Amerika bemeza yuko batakironswa zimwe mu mfashanyo zigenewe guhabwa impunzi, ariko akibatangaza no kubona bamwe mubo bahunze hamwe bo baronswa izo mfashanyo. Amwe mu mazone hamwe n'amavirage atuyemo impunzi ari kure y'ibiro by'abarongozi b'inkambi, ibyo bigatuma batabona uwo batura ingorane zabo. Aba ni bamwe mu bahaye ikiganiro cy'i Amerika.
Ukabona umuntu mubana araje azanye ibyombo avuye gupakira ibyombo none abizana kandi kandi mwahunze cy'umwe ahunza ari kimwe kandi mwazi mwaje hamwe byaciye kugira ngo wewe aronke jembo kugumanya wose namba ndinga aje kwataje ngo baswasume basi bumenye ngo yababanye bashitubanye uko none umuntu araja n'urupagaso rero icyo rero nubyo byo cyatubabaje gose cyane gose gukora mu kitubaritse
umuntu abone bo mwishira hamwe ndamubona ageze nkariya kiya kumubaza naho mwaje ngo sinkora muyo viraje ngo cende mu viraje y'inibi n'ibi ngo genda muyo viraje y'iwanje ukagisanga baharenga n'ihero ukagisanga cyane hari ya kuntango y'viraje na uri hagati ugasanga viraje yizungutse mu gauri hagati ntushikite cyerekeye naho bivuze kuvuga ati ivyombo ubu bamwe bamwe ari abagize imana bararonka mwe mashira mwe yandi bamwe barose dusafuriye itwa kwitwa ivyombo twatwironka ivyombo tuheruka tucinjira kandi abose bwo baronka izo fashanyo cyose nigera ndonka ari nk'abandi bo bonye ko twese turi impunzi adufasha twese.
Ikindi bemeza yuko batararikwa bakaza kubona gusa bagize umugisha batahanye ibintu baronkeje n'amashyira hamwe baza kubaza bakabwirwa yuko uwasohoye mu biro ari waronswe ibintu, ibyo bikabatera amakenga yuko imfashanyo bagenewe zinyuruzwa.
Natwe ikira kimwe cyose kije twaza turakirongera hamwe bakiraguze baratora toranya baturatoranya ugasanga umwe waramusanura undi baramukaca bakubwiye ati wewe ngo ntiwaje hano ngo ntiwaje ngo kubiro ngo kwiyandikisha bagusanurire abantu bagire ibyo byose ntaho tuzi ntibararika ngo tumenye ahantu twaje kwitura ntaho tuzi yego kwe
no kubaho dutagira abo duturi ingorane bitwa ngo hari abantu bagezwe ngo amashyira hamwe bazunguruka mu mazone oya abazunguruka bacaha hose bakumviriza ikibazo umuntu agenda akagashikiriza ati umuntu kanaka kwese ingorane zinizi nizi mugani kuku ifuza umuntu wo turi bazukamubura
baraza bagatoranya kubona ujya bamushyiriye ko ihema baragiye none biva kuki twe ujya rero icyo kibazo dufise tubona menga twe tubayo nk'abandi barakibuze baratoranya kandi bumve yuko natwe dukeneye ubuhungiro bubere nk'abandi.
Kubera umwidogo mwinshi uri mu nkambi za Nduta Nyarugusu na Mutenderi mu minsi iheze mu nama yabereye mu nkambi ya Nduta, leta ya Tanzania yagabishije amashyirahamwe afasha impunzi mu nkambi kureka ingeso yo kunyaga ibiribwa n'ibikoresho bigenewe impunzi.
Mbalimbali yamekuwa yakiripotiwa kwa sisi kuhusiana na mashirika, baadhi ya mashirika kupatiwa uadilifu.
Turagabishije amashyirahamwe yose akorera ngaha mu nkambi ya Nduta n'izindi nkambi zose ziri mu gihugu cya Tanzania gufasha impunzi neza kandi gukora nk'uko bigenewe. Kubera hari amakuru twamatwaronse yuko hari bamwe mu bakozi bo muri ayo mashyirahamwe yiba ibintu bigenewe impunzi. Twararonse amakuru ya bamwe mu bakozi b'amashyirahamwe batwara ibintu twumvise yuko byari bigenewe guhabwa impunzi, ariko bo akaba ari bo baca babitwara. Iyo ngorane ikacizana n'umwidogo mwinshi mu mpunzi. Ntidukeneye kubona ibyo bibanda makuru.
Kugarura au kupewa wakimbizi, lakini baadhi ya watumishi katika mashirika mbalimbali wamekuwa wakihusishwa na uzo.
Mu bitigiri bitangwa na HCR inkambi ya Mutenderi 5, muri iyo nkambi hasigayemo impunzi 133 zigize amazone 10 n'amavirage 79. Kuva mu nkambi ya Mutenderi iri mu gihugu cya Tanzania, James Jovini, ijwi rya Amerika.
Urakoze Jovini. Mu kanya tusozira ibiganiro byacu byo kuri isaha ariko reka tubabwire inkuru ivuga ku murwi witwaje ibigwanisho ushigikiwe n'igihugu cya Iran. Uyu munsi kuwa mbere wagabishije kugiye gukora igitero cyo kwihora ibitero by'indege za Leta Zunze Ubumwe za Amerika ku birindiro byabo mu gihugu cya Iraq no mu gihugu cya Siria. Ibyo bitero by'indege byahitanye ubuzima bw'abagwanyi 25. Ivyo yogabishwa ryatangajwe n'umurwi Kataib Hezbollah ribaye inyuma yaho umushikiranganji w'igihugu ca Iran ajejwe imigendanire yiyamirije ivyo bitero vya Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Yavuze ko vyarengeye ubwigenge bw'igihugu ca Iraq kandi bimeze wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika ajejwe imigendanire Mark Esper yahaye amenshi amakuru ejo ku munsi wa Mungu yaremeje ivyo bitero.
Chotero mwarimu duteza matwi ahaniho dusoreje ibiganiro twa twabateguriye kuri iyi saha tukaba tubashimiye cyane kuba mwakomeje kudutega amatwi ku buhanga bw'ibyuma hari engineer Thomas yarafatanije na Fasil Gebehu amakuru mwagejweho na Frederic Nkundikije nange yasoza umwaka neza n'undi nawo muzawutangire mu mahoro kandi muzawugiremo amahirwe turacyari kumwe rero ni radio yanyu ijwi rya America ivugira Washington DC mu kirundi no mu kinyarwanda mugire ibihe byiza umugoroba mwiza kuri mwese. Thank you.